Imuva ni Radio Ijwi rya Amerika. Ndabahaye mwiriwe ni kaze nshuti bakunzi biradio Ijwi rya Amerika risamire ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri saa 18 muri kumenaje we Diane Nahazwe.
Kino saha rero nubwo babitekeye abantu mugabo abamaye mayi turabona umenga ntacyo bagira umuntu turi mu ikame ntidusohoka bategeye kuguma indani ntagira ikibazo dushobora guhura nacyo gusa.
Uyu ni umukuru w'ikambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba avuga ubwo babubatekeye ni mu gihe uretse imigwano yabereye muri ako karere ku munsi wa Mungu mu gatondo kuno wa kabiri hazindutse harumvikana amasase mu micungaro y'ikambi ya Rusenda irimo abarundi. Imbere kugaruka ku ido n'ido iyo nkuru nshe ku masonga mbanze ndabwire muri make ku munyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres kuri no wa mbere yabonanye n'umushikiranganji w'Uburundi yajije imigenderanire n'amakungu Alain Menyamitwe. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa ONU kuri no wa mbere, Guterres yarahojeje imiryango iheruka kuburira ababo mu bwicanyi bwakorewe impunzi z'abarundi bahungiye muri Congo, akizera ko abategetsi b'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Congo bagiye vuba bwango kunyarukira gutanga umuco ku vyabaye. Guterres na Alain Menyamitwe baraganiriye no ku biganiro bihuza abarundi. Umunyamabanga mukuru wa ONU akaba yabwiye Menyamitwe gufata aka karyo igatunganya igatunganya ibiganiro buhirukiyemo bose. Yemeza ko ONU itazohengeshanya gufata mugongo ivyo biganiro ibitishije ku ntumwa yayo idasanzwe no mu gushikiriza umuhuza yagenwe na karere ko muri Afrika y'Ubuseruko mu gufasha kumvikanisha abarundi. Guterres yaranasabye kandi leta y'u Burundi kwita ibibazo by'agateka kazi na muntu no gukingira abanyagihugu bayo. Abantu 42 baraciri urubanza rwo gupfa muri Iraq bagirizwa ubwicanyi butandukanye ugufata abakenyezi ku nguvu hamwe no guturitsa ibisasu kuno wa mbere niho bicwa bamanitswe. Ibyo byashikirije n'umushikiranganji w'ubutungane wa Iraq. Ivyo bikaba vyabereye mu ibohero ryo mu gisagara ca Nasiriya kikaba kiri ku mumanuko bwa Iraq kandi n'imiryango yabo niho yari. Ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazi na muntu Amnesty International mu itangazo ryashikirije rivuga ko bibabaje cyane kubona hari amaleta agikoresha bene ivyo bihano kugira ngo yerekane ko yitayeho umutekano. Kubwa Amnesty, Iraq nico gihugu kiza imbere y'ibindi bihugu mu kwica imbohe muri ubwo buryo. Mu nyuma hakurikira Ubushinwa, Ubushinwa bugakurikirwa na Arabia Saudite. Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com ne ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabaheye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Mu kanya masaha 9 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi, umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda Edouard Ngirente araza gushikana imbere n'amashinga mateka na nkenguzamateka imigambi itandukanye leta y'u Rwanda itegekanya kurangura kuva muri uno mwaka wa 2017 kugera muri 2024. Ino nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma iza kubirikira kuri kigwano menyesha makuru wacu mu gihugu cy'u Rwanda Asumta Kabuye. Impunzi z'abakongomani mu ikambi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda zaraye zikoze imyigaragambyo y'amahoro kubera ikibazo cy'inzara hamwe no gusaba kuronswa amazu yabo mashasha nyuma yaho ababamwo yononekariye. Reka umenyesha amakuru wacu muri Uganda, Ignatius Bahizi atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Impunzi z'abanyekongo twavuganye ku murongo wa telefone zivuga ko inzara zimereye nabi kandi ko bagenzi babo bamwe batangiye guhunga mu nkambi baje ahantu hataramenyekana kubera ikibazo cy'inzara. Izo mpunzi zivuga ko buri muntu ahabwa ibiro bitatu by'ibigori hamwe n'ikiro kimwe n'inusu by'ibishyimbo kugira ngo bimutunge kumara ukwezi, kandi bitashobora gutunga umuntu ukwezi kose. Uretse ikibazo cy'ibiribwa bike izi mpunzi zihoranye, inkambi ya Nakivale iri mu gace k'uburasirazuba bwa Uganda gakunze kwaka izuba ryinshi cyane, kandi akaba haherutse kugwa imvura nyinshi yateye imyuzure. Iyo myuzure ikaba yaratembanye amazu y'impunzi hamwe na bike bari bahinze, bityo bigatera ikibazo cy'inzara kwiyongera. Navuganye n'umuvugizi w'umuryango utanga ibiribwa hano mu mpunzi wa PAM, Lydia Wamara, ambwira ko atari ubwa mbere impunzi zinubira ikibazo cy'ibiribwa bike. Avuga ko atari ikibazo cy'impunzi z'abakongomani gusa, ahubwo ko ibyagenderwaga impunzi muri Uganda hose byagabanijwe kubera umubare munini w'impunzi, kandi imfashanyo babona yo kugurira impunzi ibiribwa ikaba itariyongeye mu buryo bukwiranye n'imibare y'impunzi ziza mu gihugu umunsi ku wundi. Charlie Yaxley, umuvugizi w'umuryango HCR wita ku mpunzi, we yambwiye ko hatabaye imyigaragambyo, ahubwo ko ari impunzi nkeya zaje ku biro bya HCR mu nkambi zisaba ko ubwinshi bw'ibiribwa zihabwa bwakongerwa. Yaxley avuga ko ibiribwa byagenerwaga impunzi byagabanijwe ibice 50% guhera mu mwaka ushize kubera amikoro make. Yongera gusaba amahanga kongera gutera inkunga HCR n'igihugu cya Uganda kugira ngo iki kibazo gikemurwe. Ati kandi HCR igiye gutangira gusuzuma uko imyuzure yakosheje izi mpunzi mbere yuko yashaka uburyo bwo kuzifasha. Ukurikije uyu muryango utabara imbabare HCR, inkambi ya Nakivale icyumbikiye impunzi saga 100,000, kandi akaba ariyo nkambi muri Uganda irimo uruvange rw'impunzi z'amahanga menshi agera ku bihugu 14 birimo Burundi, u Rwanda, Somalia, Ethiopia, Eritrea, Repubulika ya Congo n'ahandi. Imibare iherutse gutangazwa n'ikigo cya leta gishinzwe impunzi yerekana ko muri rusange ubu Uganda icyumbikiye impunzi saga 1,300,000. Kuri abo abasaga gato 1,000,000 akaba akomoka muri Sudani y'Epfo honyine. Uganda akaba aricyo gihugu cya kabiri gicyumbikiye impunzi nyinshi ku isi hose. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Nuko rero amakuru y'impunzi na nabice ku masonga hazindutse harumvikana amasasi atari make mu icungararo y'ikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Congo. Mukanya avuganye n'umukuru w'ikambi yo mu Rusenda, Emmanuel Ntirampeba, ambwira ko kugeza nino saha bataramenya ico ayo masasi yavuye ko co bikoze. Ejo yari yambwiye ko impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda zugarijwe n'ubwoba nyuma y'imirwano yongeye kuvuka hagati y'umugwi w'abagwanyi ba Mayimayi ya Katumba n'ingabo za leta FRDC. Emmanuel Ntirampeba mu kiganiro twagiranye yatanguye ambwira iby'imigwano yabaye ku munsi wa Mungu hagati yo migwi. Reka mutega amatwi ikiyago twagiranye.
Imigwano yatanguye kuva ku munsi uweje mu gitondo nk'isaha 11 abasoda bakageza gusubiza inyuma abamayimayi barinjira mu gisagara barabandanya barashikaho bita Nundu Gisanza, barashika n'ahantu hafi y'ikambi n'ikilometero kimwe icyo gikambi. Aho bose abanyagihugu twaguma turindiye bakatubwira nigira ikibazo abasoda bari ngaha tugacunga ikambi na manisiko yari anahageze, baratubwira ati nigira ubwoba turiko turafata ibintu mu buryo nicyo gushika ku munsi w'ejo cyari gihari.
Amakuru yadushikiriye ejo kandi nubakidushikira n'uko abo bamayimayi ya Katumba bari bigaruriye akarere ka Mboko kari ku birometero 12 ugeranije n'ikambi yo mu Rusenda aho muri. Ubu vyifashe gute, niho bakira abo bamayimayi?
Mu bisanzwe dushika kuri ino saha naho batubwira yuko bakiri aho Imboko bari banaje mbere gushika naho shika ahantu nibaza ko ari nka hafi y'ikilometero kimwe uvuye ku ikambi. Abantu ari nacyo catumye bagira n'ubwoba bwinshi cyane kabisa. N'abasoda baraza bagera ikambi sinzi ko mwari mu buryo bwo kudukingira canke bwari uburyo bwo kudukira abo bamayimayi. Ngaga hafi yacu ntibagwanye mbwa Imboko baragwanye n'isaha n'inusu yose irahera gushika ino saha. Rero n'ubwoba butekeye abantu mugabo abamayimayi turabona umenga ntacyo bagira umuntu. Turi mu ikambi ntidusohoka, batubwiye tugume indani ntagire ikibazo dushobora guhura nacyo. Gusa abantu turicaye dufite ubwoba gusa, urasanga umuntu agenda arondera kubwira yabe koronka ico afungura, ariko gusa ubwoba ni bwinshi mu bantu bumvise akantu zibona abantu biriwe bose bakinjira mu mazi mbaye mwanya bagasira kagaruka bagasanga bya ibintu by'ubwoba ndetse twewe gusa n'abakongomani batwakiye nabo bafite ubwoba kuko nabo ntibazi ikintu kimeze nyuma niterumo batija kugira gusa ngo ugume indani ngabo urazi wagira gutyo ukabona umumayimba yararenganye ni nkoho kandi ukamubona n'amaso tukanuma nta kindi dushobora kurenza ko ngaho imejeje guterefona umuntu aba hariya igihe umayi ambwira ko nubo abamayimba bari hajya mbere n'abagabo bamwe bamwe baza bamaze kuja mu mazi ubonye basohoka hasohoka abagore gusa kugira ntibave n'abagabo ntibave bahura n'ikibazo urumva nta kintu na kimwe naho wogenda ukava ngaha ushikana bita isanga nko ku bintu metero bitanu gusa ntushobora kurenga kugera imboga
ariko haratekanye nta migwani iriko irahabera
kubera ko abasoda bose bakuye inkungi z'igisoda kandi ugasanga n'abandi bagize dute abasoda bashatse korohereza abanyagihugu ntibave bahura n'ingorane n'ibyo niyumvira abamahima usanga rero bari aho hantu n'abanyagihugu nabo ubwo babo batekeye nk'uko natwe dutekeye
umutekano wanyu ukaba ucunzwe gute muri bino bihe by'iyo mishamirano
umutekano w'iwacu ucunzwe n'abapolisi nk'uko bisanzwe n'abasoda hafi y'abapolisi reka na monisiko kuva ejo yagumye iziraca ngaha iraba ikibazo gishobora kuboneka kugira ngo irabe icyo yafasha gusa abantu bafite ubwoba n'ubwo bumva ngo umutekano uracunzwe ntabafite ubwoba ko tubona kumenya iravye ukuntu mu mayima yagenda yabishakiye dushyikira atakibazo kibonetse ariko gusa bo baravuga ko nta ngorane bafitanye n'abarezi gicamye n'abanyagihugu bandi basanzwe bafitanye ingorane n'abasirikare nkuru wese yambaye iniforume y'igisirikare
kuba izo ntambara naho zigenda ziba mu karere ka Fizi ari nako inkambi ya Rusenda muherereyemwo irimwo nta ngaruka mubona bishobora gutera kuri iyo nkambi yanyu n'abatanzwe bayicumbikiwemwo
ikibazo nticobora kuko buri gihe twamye ngaha kuva kare hose bavuga ati iyi ni zone igoye n'abasoda barayitinye ndabyiyumvira nico gituma natwe tucobora ubwoba kuko n'ibintu biduhanamiye yuko ari ahantu hagoye kumva kumenya umuntu uwo ari we wese agumana ubwoba ukumva umunyagihugu akubwira ati ese ntiwababwira ngo baduhindure badukure kuri iyi kambi batujyane ahandi hantu muri rusange dusaba umutekano ko urindwa kurushiriza bishobotse tubona ari n'ahandi hantu badushyira atari ayo mwanya uwo ari we wose abo bantu bashobora kudushyikira byoroshye cyangwa se ahantu buri gihe twama tuvuga yuko ari na hafi igihugu twavuyemo ari naho usanga n'imbonera kuri diposita kugira ngo zize zishyire ngaha mu ikambi byoroshye kuko muri ino minsi naho nyine hari ubwoba abantu baguma bavuga ko imbonera kuri ziri hasi ngaha hasi
umukuru w'ikambi yo mu Rusenda Emmanuela Ntirampeba yariko rero aravuga ahanini kubwo bafise impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo kubera imigwano yasubiye kwaduka hagati y'umugwi gwana w'abamayima ya Katumba n'ingabo za leta FRDC mukaba mwumvise ko micungararo y'iyo kambi hazindutse harumvikana amasasu n'ahatari urashobora kumenya icari kibaye turaza kubandanira tubatohoreza tukagira ico tumenye turabibabwira amakuru yacu yo hanyuma mu kiganiro cy'abarongo ya masengero n'amadini uno munsi turabwira ibijanye n'umubano w'abubakanye badahuje ukwizera ahanini tuvuga ku miryango idahurije ku kwizera kuwitwa Zebia yahoze arongoye isengero ryiwe Businde mu ntara ya Kayanza uyu nawe kuva mwaka w'2015 yahungiye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hamwe n'abayoboke biwe kuko amategeko y'igihugu atamwemera co kimwe na Ekleziya Katolika yiyonkoye ko aha rero tukibutsa ko bamwe mu bayoboke ba Zebia baherutse kurasigwa muri ico gihugu ca Congo abashika 39 bakaba baritavye Imana abandi bake batari bake harimo n'impunzi zindi bagakomereka cane ibintu biruko mu gihe rero benshi muri abo bayoboke bagiye badasezeye abo bubakanye bakagira ko bagatwara n'abana bavyaranye bamwe muri abo muri kino kiganiro basaba ko amareta yovugana mu kibazo c'abana na cane cane ko batabayeho neza rekumanya makuru wacu Diane Ndonse muri studio Bujumbura atangura twakirira abatumire bari kumwe
urakoze Diane ninahazwe kuduha mikro hano ibujumbura abatumire turi kumwe ni Patiri Nsengiyumva Pierre ari mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura Patiri Nsengiyumva Pierre ndabaramukije
yego murakoze cyane
turi kumwe kandi na Pastori Diridiri Adrien arongoye isengero Guérison des âmes namwebwe ndabaramukije
ego nanjye ndabaramukije kandi abashimiye kubona mwanyumvije ko mugasubira kuntumira
turi kumwe kandi n'umushinga ntahe hatunga Imana Celestin avuga yuko afise ingorane mu rugo bivuye ko adahuje kwizera n'umukenyezi wiwe namwebwe mushinga ntahe Celestin ndabaramukije
mwaramutse neza mwakoze kuntumira
kwibutse abaduteza amatwi ko bumviriza ijwi rya Amerika aho turiko tuvuga kubijanye n'umubano wo mu ngo kubadasangiye ukwizera. Mwese rero murakiriwe muri kino kiganiro cy'uno munsi, duhere ku mushinga ntahe Celestin, mwebwe umubano wanyu n'umupfasoni wawe vyagenze gute, vyifashe gute?
Ngirango mbura handa bihera ni ibintu birebire mugabo ntacyo kandi cyo masonga. Umupfasoni wanje twatumanya aka 15 twubakanye atangwa ni mudufitani. Hari yabanjeje mu mihari aho bita abamariya mu nyuma bacana mu kubira no baje kwa Zebia wiri yaraje kwa Zebia je yo misi ya mbere mu mademi 2012 bitangura yagenda haya mu kayanza nkamureka mugabo isengero rimaze kuvuga ati zo bintu ni kwanza kubibangira ndabubya ntabwo ku isengero bitavyemera wabandureke areka bukebuke mu nyuma na leta irabihagarika mugabo asarutavyumvise mu nyuma ariko bacye bagiye mu kenyuro batagusengera mu gisagara baza baraja mu mihana y'abantu umunsi w'izina raja numva itariki 25 z'ukwezi kwa kane 2025 nagiye mu rubanza nkasanga yafashe abana batekereza ibintu byabaragenda bacaje mu Kongo ahantu twikamanya niyo bari rero abantu bo mu mahari yo kwazi biyasaka mu mahari sinzi ko ari iki bamukurikiye bahantu twikamanya muri Kongo.
Mumaze igihe kingana iki mutari kumwe?
Imyaka igiri ku yiribirizo kugira ibiri itariki 25 z'ukwezi kwa kane. Abana rabatwara abateje amashuri no bataye akazi n'amahangaje umuntu afise mu muryango abitayaragiye bintanako abana gushika n'ubu ntibiga kandi aho sindi jenyene mfite amakamenshi abantu ndivyashiki urumva yo umuntu ataye urugo aragiye yitwaje mu byugusenga je warantiri mukije.
Twibutse abari ko baratwumviriza ko Zebia yigeze kuba ari umukirisu uwo muri Ekereziya Katolika mu nyuma aja gushinga isengero mu ntara ya Kayanza. Mbere n'abajeje intwaro barabigira mu ruhara kugira ngo bahagarike iryo sengero kuko Zebia avuga yuko abonekerwa n'Imana kandi hari ibiciye kubiri n'amategeko bakurikira ngira ngo patiri ashobora kuza kunyunganira. Ni koko koko byari kwiye ko atwara abana akagenda bakavana.
Urakoze cyane. Sinotangurira kuvuga ko byari birekuriwe ko atwara abana, ariko ntangurire kuko muri Ekleziya Katolika ibintu bitunganijwe. Twebwe muri Ekleziya Katolika twemera ko ubutumwa buva ku Mana. Iyo Mana nayo yarungitse umwana wayo Yesu Kristo araza ngaha ku isi. Yesu Kristo nawe ararangura igikorwa cyari cyamuzanye cyo kuducungura. Gihe rero yagira asubire mu ijuru, araheza ararungika abatumwa yari yaritoreye. Arababwira ati nimuronke mutima mweranda, mugende mukwira isi yose, murekurire n'abantu ibicumuro, baragenda. Muri Ekleziya rero hariho abungere bajejwe Ekleziya, kuko umuntu ashobora gusenga ibintu byinshi yumvira ngo ari mukuri canke agasanga ntari mukuri. Icyo gihe rero igihe cya Zebia yari umukristo, yego umukatolika asenga kandi yabanguka mu butumwa, aho nta byinshi cyane novuga. Abari Ngozi aho yasengera muri diyoseze ya Ngozi nibo bivuga cyane kundusha. Jewe ngarukire hafi. Hanyuma mu nyuma arahava atangura rero gusenga avuga akabonekerwa, avuga n'ibyo ngo Imana yambyiye ibintu nk'ibyo. Mu nyuma rero abungere bacu mu gikorwa cyabo bajejwe muri Ekleziya cyo gufasha abantu gutumbereza neza ukwemera kwabo, baraheza baramuhamagara, baramushikira, baramusigurira, baramwereka ko iyo nzira ari karafata ishobora kuba ari inzira yo kuzimira. Natwe muri Ekleziya hariyo kugamburuka. Atanguye rero kugambararira bungere, atanguye kutumva impanuro bamuhaye. Niho rero haciye akurikira ibimubona vyabaye. Naye hasigaye abantu bagize ubugeni n'isezerano, basezerana ikinjira mu isezerano y'Imana n'abantu. Na Yesu yaravuze ati ntagire utandukanye icimana yafatanije ko n'Imana yo nyene yifataniriza umugabo n'umugore. Baratandukanye rero, ivyo nta muntu n'umwe yobishigikira ni kibazo.
Murakoze reka Pasteur Dilidili nawe abunganire canke mukavuga ibinyuranye n'ivyo avuze. Mwumva gute ico kibazo cy'umushinga nta Celestin avuga yuko umukenyezi wiwe bavanye bivuye ku kwizera?
Ubwa mbere numva notangura kumushimira kubona ashobora kuvuga kino kibazo. Hari nawe ufata amakuru gusa uhuta ntumenye iyo byavuye, ntumenye kuri kwavyo, ariko mu bike yavuze numvise mu bintu bitari bikenya mu vyamubayeko. Rero wihangana ukomere. Hari umuntu yavuze ngo nta jori dacha cyangwa manize yuko icyo kintu kizorangira. Ni by'ukuri ko bwa mbere abantu bose bo mu isi bitirirwa izina rya Kristo, bitwa ba Kristo, bafite igitabo kimwe n'iki cyitwa Bibiliya. Iki rero kushobora kugisoma ukagitahura ukagishyira mu ngiro neza ukamenya gufata ingingo zibereye, benshi ntibabishobora. abo bantu bafashe nkizo ngingo babaza ati be mwisunza umurongo uwe hari nawo usanga atamuronga kugira ati ngira ijambo ry'Imana icyo rivuga rero iyo hageze aho umuntu avuga ngo nabwiwe neretswe byagenze uku aho bitanguye kugora kuko umuntu abwiye ngo Imana yambwiye ntumuhinza ngo ntiyakubwiye umuntu abwiye ngo neretswe no kugira ngo yantiwabyeretswe wo muhinza gute
mugabo umuntu aca byubahiriza uko nyine
naho nyene duvise karisho karisho no kuvuga ikintu gipima uruhome ko rutumbereye neza ni jambo mu byukuri Imana yamure yari guca avuga ati raba ni jambo y'Imana uko rivuga mugavuze ngo narose inzozi zirava ku buruhe bwacu kurota kurashobora kuva ku daimoni mwe mu bizikere ku muntu n'amarwa kashobora kuyumva akumva ijwi rimubwira ngo kora iki atari cyo atari Imana imubariye cyanke yaryama kubera uburuhe kubera iki akagira ibintu rose bwacya gahaguruka gatero akagenda kubera ibyo niho rero umuntu wese Bibiliya ivuga ngo ubuvugishwa bwose abavugishwa n'Imana cyangwa abirekwa n'Imana bipimwa na kino gitabo ikibazo nyamukuru usanga cyabaye ntajya hantu nuko atajambo ry'Imana babubahirije kuko yabajyubahiriza nta jambo ry'Imana na rimwe rivuga ngo umugore atumugabo agende mubana n'umwize umwe yizera undi atize umwe akiri undi akijijwe uyo muntu adakijijwe arafise uburenganzira bwo ati ah je numva ngora cyangwa ibyo bizina byiyumvamwo ndagiye mugaho ugenda n'uyo aratizera niko bibiliya mu bikorinto ba mbere 15 umuntu yizera yakirijwe yubaha Imana ntafise uburenganzira bwo guta ujya atizera
ni kuvuga ko mu fasoni wa Celeste yakoze bitari byo
mu byukuri nimba yararemerewe na Celeste icyari kuba nuko Celeste we yarafise uburenganzira bwo gatije ndigiriye uwo mudamu avuga ati sawa nugende mugabo ivyo nabivuze muri cadre yindi jewe bijyavye biya n'ibindi sindavyita ko ari ukwizera ndavyita ko biri mugwi w'amasekte imigwi y'ivyaduka
wanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Reka tugaruke Celestin tukugarutse ko iyo migambi y'urugo hari yahagaze hari itashobora kubandanya cyanke yabwirizwa kubandanya kandi umukenyezi yaragiye n'abana ubyifata mu gute
ubumvise impuhwe z'abana gusa umufasoni mwavuze muti yugaruka imbabazi zizaboneka n'ukuri jewe ashingira ngo Yesu Kristo yabagaruse kumfasha izo mbabazi kubera iki
ni kuvuga yuko tumurekurira nimwe mwakira ubuyogaruka
n'ukuri kw'Imana kuhizo izo muvuze by'imigambi yanteje yantaje mu nzira rero mvuga nta bana nkubo ariko bariga nakazoza kabo baguye mu mpore batajye batazi
mukiringaho mbere ko mubandanya iyo migambi n'ivyo byo kwigisha umwana numwe mu migambi mbega mugihe abana batariko bariga gucyo oye burya umushinga na Celestin nta burenganzira afise nawo bwo kugishamo ingufu akagenda gatora abo bana akabagarukana bakiga canke bakabigirishirizaho bari
jewe uko ndavyumvira coco cakibi kibazo kiremereye cyane ko gisaba ko acajamo amategeko abo bana n'umugore bari mu kindi gihugu gifite amategeko kigenga ama ni gihugu cyo Burundi kirafite amategeko kigenga
uwundi mugambi yo barabatanye mbega
ugambere umva ari wo mugambi w'abana tubana twafatira imigambi myinshi kugira bazabeho neza twiye bitakiriho hariho inzu umujara wiyo bose credit hadufise
ingurane
iyi credit ingurane yo muri fondo promotion umujara wiyo waje ku bose urumva twaje kuyiha ukwezi kwa kane 2019 arataye akazi agiye n'iyo de nigiye natanze ibikaratasi z'iyo tubamwe na naje kuriha abitaye nkubwiye yo nsamara bo bataza kuriha kandi mu kuriha bagurisha iyo afite ibikaratasi urumva yose bigaruka kuri je byose
ku mutwe ku rutugu kuri
mwe murumva kugira muri banke naho iyo de nibashobora kuri 200 hari amahera abanza gucaba gusaba kugira biji kuri wewe ndayanyungu bagira kongera imitsi ushobora kubiri uri wenyene bashaka guca inyungu niko no byagenze banyongera umwaka kugira ejo uri kubana jewe mugabo n'amahera cyaraduga ko umuliyoni urenga ko
ni kuvuga namwebwe ubu mu ofisi ngorane zingine
mushaka kuba ingorane zingine mbaho uko yantanye uwo mugambi iyo hageze n'igihe niyumvya none nk'inzinzu zantumye nsonza nzonzira abantu zibaye zinga nano zigurisha sino aho jinaje ntiyahe bitengorana ndo ibazo biza kubera mu gutengorana ko
na wundi mufasoni muraza
oya nta windanze naje nabyo ndu mukirizo nabi ngora gutegeye intwe mwebim kandi ndemera amategeko y'igihugu urumva urumuntu
reka twumve pasteur Dividiri ntarekuriwe kuzana undi mukenyezi ku bintu bimeze
gute mbere yuko nza kuri icyo ntagomba manze nguvuga ko hagiye yavuze ati naciye mbabara ndatirimuka cyane navuze ko iyo bishitse umuntu wawe umwana umugore akahura n'icyo kintu kitwa secte ahubwo nibwo buryo bwo kwegera Imana cyane uko iyo kugutabara si wo mwanya wo kureka kuko ari ibintu twe tudashobora nk'abana b'abantu ariko Imana ikabishobora icyakabiri aba bana abantu benshi murazi uko ari abantu bahagurutse ngaha muri kino bibakita ngo ni Imana abantu babakurikiye ubu sinzi ko bakivyizera ngo byaricyo byumvika nuko ivyumviro bigenda birahinduka bajya abana hazogira igihe barire baravuga ati ese ni kubera ko twabuze udutabara twaguye mu maboko y'abambuzi je numva ahubwo harakwiye ko hagira ingufu z'ibintu bibiri ubwa mbere kwa abana b'igihugu sinaza ko ari abari mu buhungiro ngo bavuge ngo hase irabazi Kongo nde numva umenga harakwiye gukoreshwa ingufu z'ukubazana aho ngeza gutangira
ingufu zande
z'igihugu abana b'igihugu
igihugu cyo Burundi
akoranye ego abana b'igihugu kandi ntibari mu buhungiro mvuye nti hase irabitaho cyangwa ikindi icya kabiri hejuru y'icyo akakoreshwa ingufu z'ukubumvisha ingorane bari mu izarizo kuko ku myaka 12-14 barashobora gutahura bitabaye ivyo ku myaka 30 bazokwisanga atashwe na imwe bize ubuzima bo bananire bavuga bati none data aho byagenda bibagushyariye rero je numva aho kubireka gucyo sinzi byinshi mu mategeko y'ibihugu mugabo numva ntibyorekegwa ngaho ngo bicaraho nimba batariko bariga nimba bariko bariga cyo numvikana gatere ngo nimba batariko bariga ngo bakore ikibazo gikomeye je niko numva
mwebwe ikibazo ndakibagarukanye ko mwebwe mufashe imitima ubwo icyo gikorwa sigwanya kuko na leta icyo gikorwa yarigeze gushiramo ingufu
bafite ingaya muzati twe twaragerageje ho tugeza mugabo ni gikorwa cyacu mu gihe umuntu atwemereye akatwumviriza Celeste yo kwitegura kubabarira madamu wiwe kuko Petra yagiye abaza Yesu ati mbega mwene data cyangwa mwene nani yashumurako nzomubabare kangahe nabwira ngo indwi kugwiza 77 yarokita nta muntu yo gucumura ko indwi kugwiza 77 yatanze yaro kinini cyane vuga ngo duteza kwama twiteguye kubabarira
n'amafaranga zarabarungikira
none sabana biyo n'umugore wiwe ya
ninzu ashaka kuyigurisha akabagurira
n'abana biwe n'umugore wiwe kugeza imbere y'Imana Imana izi yuko Celeste afise umugore muri Kongo n'abana
Celeste babayeho gute mbega buryo ntibatubwiye ngene babayeho umukenyezi wawe mbega yahora akora iki ubu babayeho
gute kandi ndabishikako umupfasoni wanje akora ku Europol yakora muri Ijibu yari umukozi wa leta kuvangira ngo akiri ni wabo sinzi ko bayigeze kurima mugabo we kugira babeho baje kurima bacinge gasanga umuntu yari mu kozi wa leta hanitse hari aye atangaza itomati n'ibitungu kugira babeho
mbe byaraborohe kumubona igihe muja kumura
nagiye yo ndivyanyoye na gatoyi nagiye yose nashitse yose saa 3 mu gitondo nabo saa 9
mwari mwahazimi
yeka nashitse abo mbaza bakabanyegeza kumi munyu amaze kubabona barafize ukuntu hari umuntu hari yabakiriye bagenda uwo muntu amuciye ko ntushobora kubabona namurangiye ari umukomane yaciye ati yari abantu bashikiye rero umwanya wose waheze bari ko barabategura bari mu mirima kugira baje koga nje gusanga basa neza bacanya kigira no mu nzu batiye isikuye neza kugira abanyereke ko baba mu nzu cyangwa kumira nk'iyo muhira
iyo mirima bari bavuyemo baraguza amatongo
oya hari ya mikongo hari bisanze uragenda ugasaba umuntu agukarima cyangwa n'ukurimira abantu baremira abantu
gucingera
bacingera kugira ashobore kuba aka mona inaje gutera ngaha aye kwa kugira abave muri izo ngorane barimo hariya bikarubwira nsabye ko nani ndabasaba cyangwa ndarukira uburyo kugira kumwe hari
agira cyane ivuze ko patiri majambo make turangiza ikintu kiganiro
yego ikintu no vuga birababaje byabaye nta numwe yovuga ngo ntibibabaje birababaje cyane ariko rero ikintu kihari muri ubwo bubabare umuntu yo kwifata gute cya mbere ni ukubanza nawe ukingira ubuzima bwawe hari ibintu batwigisha byinshi urashobora kugenda kuba binonosoye neza bakagufasha kugira ubandanye ufite amagara meza ubwa mbere urashobora kwikuramo ibyiyumviro bibi cyane biguma bimena umutwe umwanya wose ukavuga uti bazogaruka cyangwa ugasenga Imana Imana ikagufasha ubwo ni uruhara rwa mbere bishoboka mbere ukarondera abantu baguha akanyamuneza
nuko rero Nchuti wa kwanza kanunga duche duso zere kigani wanyu munhara chuno musi makoze mwe mwatukumviliza koze na Diane Ndonsera kiremeshe jekino kigani uchawa nye dini Bujumbura Diane na hazu na Innocent Kimenyi tuzo swile jonga hotu kwa hurie mugire umusi mwiza wa kwanza viju ya Amerika.